Mukanya turaza gushimira umwami wacu ngo tumuhimbaze. Reka duhere gusoma kuri Zaburi ya 95. Zaburi ya 95. Duhaguruke kugira ngo dusubire kwisoma iyo Zaburi. Nimuze turirimbire Uhoraho, tuvugirize impundu igitandara cy'agakiza kacu. Tuje mu nyongaziwe tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo. Kukoraho ari Imana ihambaye, n'umwami ahambaye asumba ibigirwamana. Ikuzimu hari mu kuboko kwiwe, kandi impinga z'imisozi miremire nazo niziwe. Ikiyaga niciwe, niwe yakiremye. Intoke ziwe nizo zabumvye imusozi. Ngo gatandatu, nimuze tumusenge twunamye, dupfukamire Uhoraho umuremyi wacu, kuko ari we Mana yacu. Natwe turi abantu bicanya ciwe, turi ntama zo mu kuboko kwiwe. Uyu munsi co mpa mukumva ijwi ryiwe. Ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko mwayikomantaje i Meriba, no kuri wa munsi w'imasa mu bugaragwa mu mungu w'icenda, hamwe basogokuruza banyu bangerageza bakancaca bakabona kandi barabona igikorwa canje. Nashavuriye abico gihe imyaka 40, ndavuga nti aba n'abantu bama bazimira mu mitima yabo, kandi ntibamenya inzira zanje. Nico catumye ndahirana uburake nti ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Bende tabakundwa na bashiki bacu, twashaka kumenya vyinshi ku nzira z'Imana. Twashaka kumva vyinshi bivuye kuri iyo ivishaka kutubarira. Dushaka gukomantaza imitima yacu no kuno muhingamo, ariko twaje dufise imitima n'iminwa yuguruye nk'uko yavuze hano ngo nimuze turirimbire Uhoraho, tuvugirize impundu igitandara cy'agakiza kacu. Tuje mu nyongaziwe tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo. Ndizera yuko imitima yacu n'iminwa yacu itabwirizwa kuguma yugaye, ariko ko twabwirizwa kuyugurura rwose imbere yayo, kandi tukatura ko ari Imana yacu, umuremyi w'isi n'ijuru, ari nawe yaturemye wewe na jewe, kugira ngo izina ryiwe rihabwe icubahiro. Mbega ntitukwiye kumuhimbaza? Nitutabikora ninde azobikora mu kibanza cacu? Bendata n'abashiki bacu, yaraducunguye, yaraduhaye kuba abidegembye, yaratubohoye ibyaha byacu byose. Turi inyegu yiwe, atari muri kino gihe gusa, ariko no mu Guhoraho. Nico gituma ndibaza yuko turafise ibintu vyose vyotuma twugurura iminwa yacu n'imitima yacu no kumuhimbaza bivuye kumushima, no kumuhimbaza bivuye mu mitima yacu, ibwira mu mitima yacu. Reka tubikore twese hamwe muri kano kanya. Data twese turi mu ijuru, turaje twese hamwe tuzanye imitima yacu n'iminwa yacu kugira ngo tugushimire wewe Mana, kubw'ubwizigwa bwawe, kubw'ubuntu bwawe, kubw'ubucunguzi bwawe, kubw'agakiza kawe, kubw'ivyo wakoze vyose kubwacu, kubw'ubuntu. Kandi iki kirushirije vyose mwami, nuko waduhishuriye kugomba kwawe, kandi jana ukaduhishurira n'ijambo ryawe muri no minsi ya nyuma, muri ano masaha ya nyuma. Mwami turagushimiye, wewe waremye ijuru n'isi. Turaguhimbaza yewe mwami, turagukunda mwami. Twebwe abantu bawe, umukuku uragira abo wacunguye, ubacunguje amaraso yawe mwami, wararishe ikiguzi igolgota mwami waratangaje ko vyose birarangiye mwami turagwesha icubairo kuno muhingamo kandi turanezerewe kubona dushobora kuba turabawe atari muri kino gihe gusa ariko no mu guhoraho haleluya niwakira guhimbazwa niwakira amashimwe niwakira icubairo nishimwe haleluya mu mitima yacu bivuye mu mitima yacu no mu minwa yacu twese mwami guhimbazwa bibe ivyizina ryawe ryiza amen kuno muhingamo ntibiza kunyorohera kuvuga siniyumva merewe neza muri jewe kuva kuhinga ushize ndaza kugerageza gusoma amajambo makeyi ndaza gusaba imana kugira ngo abari ivugana natwe kuko ijambo ryayo ntirisubira inyuma ubusa lizo shitsa buri gihe icatumye rirungikwa twabivuze muri no weekend muno mpera y'indwi yuko abantu b'imana baba bari munsi ijambo ryavugishijwe umwami imana yavuganye nabo abaha igikorwa babwirizwa gushitsa kugira ngo bagishitse bongere bavuge ibintu mu buryo bw'ubuvugishwa kandi abo bantu bose b'imana yaba Mose yaba Eliya abari bo bose imana yaba yavuganye nabo kandi iryo jambo ry'imana ryaca ryinjira rigashinga imizi mu bugingo bwabo Eliya yarashoboye guhagarara ku musozi Karumeli akavuga ati ngo kugira ngo mumenye uyu munsi ko Imana imwe yonyene y'ukuri ariyo Mana ya Isirayeli Imana ya Aburahamu Imana ya Yakobo Imana ya Isaka kandi ko ibi byose nabikoze nk'uko ijambo ryawe riri atari kubikora gusa ahubwo ko nabikoze nk'uko ijambo ryawe riri abantu b'imana ntibapfuye gukira ibyo bakoze ariko ibyo bakoze babikoze nk'uko ijambo ry'uhoraho riri niko byanditswe kandi kuri Nowa ngo Nowa akora byose nk'uko imana yari yamubariye ngo akore biranditse kuri Mose yuko ibintu byose yabikoze nk'uko Imana yari yabimweretse ku musozi wera abantu b'Imana bose ibintu byose babikoze nk'uko Imana yari yabiberetse ivyo yari yababwiye n'ivyo yari yabahishuriye ku bw'ubuntu kandi turizera yuko turi mu gihe cyavugishijwe atari mu gihe cy'abacamanza aho mu gihe cy'abacamanza bavuga yuko umwe wese yakora ibyo abona ari byiza ibyo ashaka n'ibyo yakora niko byanditswe mu mpera y'igitabo cy'abacamanza twe turi mu gihe cy'ibyavugishijwe kandi birakwiye yuko tumenya ko Imana yarungitse ijambo ryavugishijwe kugira ngo rirongore abantu bayo kandi tuzobona yuko ku iherezo ry'urugendo rwacu ko abavuga bose ngo mwami abavumereza umwami ngo mwami ntibazinjira mu bwami bw'Imana ariko hazinjira gusa bajya bakoze ukugomba kw'Imana kandi murazi yuko hari y'abakarismatike hari ijambo rimwe bishimikiza igihe ijambo bishimikiza ngo niri ngo Yesu n'umwami niryo jambo bishimye ibyo bavuga hose ibyo bajyandika ahantu hose bagaca bajyandika ahantu hose bagandika bagacana n'udutara iyo bariko bari mu manama yabo bakandika ngo Yesu n'umwami ariko ikibazo ni gikurikira mbega abo bantu baramenye icyo bisigura ngo Yesu baramenye ijambo yimwe byanditswe gera rivuga ngo Yesu n'umwami baramenye cyo risigura ituvuze ngo n'umwami tuba tuvuze ko ari Imana kuko umwami niwe mana umwami niwe mana nibyo byavuzwe mugihe cyo bavugishwa n'Imana Eliya ni kintu kirenge gupfa gukoresha imvugo yo muri Bibiliya gusa imvugo iraha abantu bakuyahana muri Bibiliya nituma ikintu abantu bariko barakora cyitwa yuko ari cya Bibiliya bikwiye kuba ari ikintu cyahishuwe namwe mu Imana iyo ataguhishurwa kuvuye ku Mana kuhari turashobora kwandika ibyo twishakiye cyangwa tugakoresha ibyivugo byinshi cyangwa mungana ntazi ibyo nacyo bizomara nicyo gituma tubona yuko tubona ingene bikenewe cyane yuko Imana iduhishurira ugomba kwayo biciye mu ijambo ryayo muri kino gihe mu byahishuriwe hano igice cya mbere turasoma imirongo ikurikira ibyahishuriwe hano igice cya mbere haranditswe hano ku murongo w'icyenda igice cya kabiri cy'umurongo w'icyenda igice cya kabiri cy'umurongo w'icyenda ngo nari ku kizinga Patimo cyo mu kiyaga bampora ijambo ry'Imana no gushinga intahe no gushingira intahe Yesu ano majambo make hano Yohana yari yazanye mu kizinga cya Patimo kubwa ijambo ry'Imana kubwa gushingira intahe Yesu ntiyari yaje gutembera ntiyari yaje nk'umuntu ashaka kubona cyangwa kubibonera ikintu ariko yari yajanyweyo aza gutabwayo biri mugomba kw'Imana umuntu yagiye ahantu ajanywe kubw'ukugomba kw'Imana abafise icyo agiye kumara kurusha umuntu ariko aritemberera gusa atari mugomba kw'Imana bakundwa Imana ishize umuntu mu bintu kugira ngo ishobore kumwishurira ijambo ryayo kandi mu ishuri gishinga naye cya Yesu muri cyo gihe rero guhunga cyangwa kujya mu bunyagano biba bifise icyo bimaze ibihe byose muri cyo gihe rero ubushobora kubyihanganira mu gice cya 19 ujya Yohana nyine arasura agashinga nta kavuga ati ibyahishuriwe Yohana 19 niho uyu muntu w'Imana Yohana yandika guhere ku murongo w'icyenda ajya ijoro cy'icyenda murongo w'icyenda bavuga ati mumarayika arambarira ati andika uti hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi kandi arambarira ati ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana murongo w'icumi nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga arambarira ati oya sigaho ndumugurano mugenzawe kandi ni mugenzi wa bene so bafite byo gushingira intahe Yesu Imana bari yusenga kuko abashingira intahe Yesu babavugishwa na mwemu igishinga ntahe cya Yesu ni mwemu y'ubuvugishwa twarabivuze ko muri ibi bikorane duhejeje ijambo ryavugishijwe ivyavugishijwe mu vyanditswe biriko birashika imbere y'amaso yacu Yohana yarafite igishinga ntahe cya Yesu kandi gishinga na cya Yesu ni mwemu y'ubuvugishwa atari impano y'ubuvugishwa ariko imwemu y'ubuvugishwa ibyavugishwe muri Bibiliya byashingiye na Yesu Kristo kandi ni nk'akagozi gatukura gaca ahantu hose mu byanditswe vyera dusomye neza ijambo riri muri Luka 24 kandi tugashobora kuraba neza ivyandi tugafatira ku vyanditswe ho turashobora kubona ivyo umwami Yesu avuga aravuga hano ku murongo wa 25 Luka 24 umurongo wa 25 arababwira ati yemwe mwambura bwenge imitima yanyu itebye cyane kwizera ibyo bavugishwa n'Imana bavuze byose kugira ngo ishobore kwizera ibyo bavugishwa n'Imana bavuze mwe mu Imana yari kubavugishwa n'Imana kandi biciye mu ibango ry'ubukozi bavugishwa n'Imana niho igishinga ntaye cya Yesu Kristo cyashoboye kuvugwa mbere hakiri kare hanyuma birashobora byarashoboye gushika turabona ngaha ko umwami Yesu ayishimikiza bino bintu akavuga ngo imitima yitevye cyane kwizera ibyo bavugishwa n'Imana bavuze byose umurongo wa 27 uravuga ngo atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose abasobanurira mu vyanditswe byose ivyanditswe kuri we nta na kimwe yibagiye yabwiye abigishwa biwe ivyabaye vyose kiriya kera buri buvugishwa bwose buri kintu cyose uvugishwa n'Imana yavuze yarashoboye kwereka kandi aracibutsa abigishwa biwe mbega uno munsi yokora iki uno munsi yokora cyo kimwe yofata ibyanditswe vyera ibyo dufise mu maboko yacu hanyuma akavuga ati uyu munsi ino mirongo yose mu vyanditswe irashitse imbere y'amaso yanyu hamwe tworaba mu gihe turimo muri kino gihe twoshobora kuvuga ijana ku ijana ko kino gihe kiri munsi y'ibyavugishijwe byinshi cyane bitandukanye ibintu biriko biraba ku isi biri munsi y'ikimenyetso cy'ibyavugishijwe muri Bibiliya ibiriko biraba muri Israeli biri munsi y'ikimenyetso cy'ibyavugishijwe muri Bibiliya ibiriko biraba mu ishengero biri munsi y'ikimenyetso muri munsi y'ikimenyetso cy'ibyavugishijwe muri Bibiliya ibiriko biraba no mu muhiri wacu na vyo nuko nyene bimeze ubure murashaka kuvuga muti akanya gato rindira gato ahuri ihenze oya sinihenze na gato navuze gusa ko ija navuze gusa ijambo ry'Imana rivuga cyamaze kuvuga ibiriko biraba byose muri kino gihe uko ibintu biriko biragenda kuva ku ntangushya ku iherezo biri mu bigize ijambo ryavugishijwe kumbure twobwirizwa gusoma amajambo reka dusome amajambo amwe tuzi twese amajambo menshi tuzi reka tuvuge dusome nko muri Timoteo wa mbere igice cya kane ahanditswe ku murongo wa mbere n'uwa kabiri Timoteo wa mbere igice cya kane umurongo wa mbere n'uwa kabiri abantu ariko mwema avuga vyeruye yuko bihe bizoza bamwe bazota ivyizegwa bagashira umutima kuvimwe muzizimiza no kunyigisho za badaimoni nungo kabiri bavugisha ubujyajya bw'abanyabinyoma bokejwe icapa mu mitima yabo ibagiriza ikibi hano mwemu aravuga ibiriko biraba ku iherezo ry'ibihe atari gusa inyigisho mbi ariko zizoba ari inyigisho zizanywe n'amadayimoni atari uguca iruhande guca iruhande y'ukuri kuri muri Bibiliya ahubwo bizoba ari ibintu biva ku madayimoni nivyo abantu bazovuga muri icyo gihe rero umuntu ashobora kubibaza ati umuntu ashobora kubaza yuko ari abantu umuntu aba akibabona doca bamenya aba ari bo umuntu akibabona oya siko bizoba bimeze kandi aho niho rero hari ingorane nushobora kubibona ku muntu n'umwe umuntu wese araba umuntu gusa mu ruhanga gusa umuntu uri kuramura umubona gusha mu ruhanga gusa rero mu itongo rya Eden igihe ahabi ikiganiro cyiza hamwe na Eva nta muntu umwe ari gushora kwibaza icyo ivyo bintu bizoshobora kuza n'ibyo bizokwega kiya kiganiro icyo bizo icyo kizokwega yamara turabizi uno munsi muri Timoteo wa kabiri gatatu haranditse ngo ngwari kumenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye mu wa kabiri kuko abantu bazoba bikunda gusa bakunda amahera birarira bibona batukana batumvira abavyeyi intashima abanegura iby'Imana mu wa gatatu badakunda n'ababo banka kuzura baremenanya batigarura inkazi badakunda ibyiza mu wa kane baguranya ibiranda muke abikakisha bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana mu wa gatanu bafite ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako abameze batyo wame ubatera ibitugu bakundwa iri jambo ntiribwira abatizera ariko ribwira abizera bafite ishusho yo kubaha Imana barabyihambirira kumwe wese ukibaza ngo uyu ni mwene data uyu ni mushiki wacu uri kuramuraba iri jambo ndarisubiyemwo ibi ntibiraba batizeya oya bose bazo kandi munkundire nanjye ubwanje ndabivuge ndavyirabisha ko ntaco vyoba bimaze je mvuza abandi mu gihe Imana twese duha iciro umuntu wese yirabe reka twese twibaze ikibazo kugira ngo tumenye ingene Imana idufata ahasi ibintu byo kumenya uko abantu badufata canke uko twe twifata twe twibaza ko tumeze ariko dukwiye kwibaza uko Imana idufata uko Imana idufata hano n'abantu bafise bazogumana ishusho yo kubaha Imana ubaravye inyuma kandi bazobikora uko bashoboye kose kuko ari iherezo rero gihe cy'iherezo kubera ko ibi bintu bikorewa mu gihe cy'ivyavugishijwe Imana iciye kuri no ntumwa ntiyibagiye kino gice cy'ivyavugishijwe ahubwo yabivuze bitaraba reka twirabe mu kudondagura bino bintu vyose bivugwa hano tubidondagure kandi baza yuko umwe wese atazakubura inkoni mu kubita kubera ko hariho kimwe canke vyinshi biraba umwe we bituraba twebwe haravugwa hano ngo kuko umuntu kabiri ngo kuko abantu bazoba bikunda gusa kwikunda ni iki iki ni kibazo turashobora kubivuga inshuro ijana ariko ntidushobore gutahura icyo kino kintu gisigura by'ukuri ukwikunda igice cya kabiri akantu ka kabiri ngo bakunda mahera ndazi neza yuko atamuntu n'umwe afise ayakwiye ariko aha rero niho hari ingorane ufise menshi ntazo yifuza ni ukuvuga yuko atazomu inkunzi yayo ariko udafise ayakwiye kumbura arashobora kuba inkunzi yayo umwe akibaza ukuntu yo yakoresha cyangwa icyo yo yakoza murabona yuko ubwira kabiri haza ngo abantu bakunda amahera haca hakurikira abantu birarira sinzi abo ibi biraba sinzi haca hazwa ngo abibona nangaha nyine ntituzi uwibona n'utibona icyo tuzi gusa ni uko Imana itazo kutugirira ubuntu kugira ngo twirabe mu mucyo turi imbere y'inyonga zayo twebwe ubwacu nta buryo na bumwe dufise bwo gushobora kwibona turabiye umuco w'Imana. Hanyuma ngo abatukana abantu, sinzi abantu bakunda, ninde akunda kuvuga nabi abandi, si ntituzi kumbura abantu bakunda gukora ibyo bintu bariyizi, ariko akenshi turabibona mu bintu bimwe bimwe hanze abantu bashobora, biragora kugira ngo bitandukanye n'icyo kintu baragerageza kubibakuramo, ariko uko biri kose ugasanga biracyabariko, ugasanga iyo mwemera cyabariko, kandi ugasanga ibyo bintu birabatsikamiye. Yamara ni ijambo ryavugishijwe hano, kandi nta nkomezi na zimwe zihari zishobora kubuza ibintu ijambo ry'Imana ryavuze, nta na kimwe cyobibuza. Hariho nk'uko mubizi, hariho imihari iharanira amahoro, kandi si uko Padiri Sharfe yabivuze bwa mbere hariya muri ONU, niwe yavuze ngo inkota zibwirizwa kuvunjwamo amasuka yo kurima, ariko kandi Imana yaravuze yuko isi yose izokugwaho, si yose izokugwaho, kandi bimaze gukugwaho byose ntibazofata inkota bakazihindura amasuka. Imbere y'uko ivyo biba, ahubwo bazofata amasuka bayahindure inkota, niko vyanditswe. Nta nkomezi na zimwe, nta bushobozi na bumwe bubaho ku isi bwabo bwa politiki, nta na kimwe gishobora guhindura iby'Imana yavuze bitaraba, nta na kimwe gishobora kubihindura, byose biriko bigenda nk'uko byanditswe. Ariko rero hano turabwirwa ngo ibyo bintu byatangura gushika muraramura imitwe yanyu, kuko ugucungurwa kwanyu kuzuba kugira gushike. Luka 21:28 twarabwiwe hano ngo nzobanwikira, wavugishwa n'Imana yari imbere y'uko wa munsi wambaye kandi uteye ubwoba w'Uhoraho ushika. Rero Petero nawe yaravuze uwo munsi, arabivuga neza cyane kuri Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo w'icumi, Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo w'icumi, atari ku munsi w'umwami wacu zoza nk'igisuma amajuru azovaho akaba no kwasa na guhambaye vitanguriro vyose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka, niko vyanditswe. Murashobora gukora ibintu mukavyita ngo twakoze ibintu ngo bya shimi, ubushakashatsi ngo ubusa n'agakwego hejuru n'ibindi. Ibyo nta kamaro bifise. Ibintu byose abantu bashobora gukora mu buryo bwa politike ntibiba ari nyinshi ivuye ku Mana. Mbega n'ivy'ukuri, ijana ku ijana hari inyishu imwe gusa, ni inyishu ivuye ku Mana, kandi Imana ntizotorera inyishu ibintu byayo iciye mu bintu byo kuganira ibiganiro bya politike, ariko izobikora iyo iriko irashitsa ivyo yavuze, kandi nta muntu n'umwe azobicika. Mbere n'abantu bicaye ku meza z'ibiganiro bari kwagira ibiganiro ntibazocika ivyo bintu, kuko ni ijambo ryavugishijwe ry'Imana yacu. Kino gihe cyose cyashyizwe munsi y'ibyavugishijwe muri Bibiliya. Turashobora kuja mu byahishuye Yohana, turashobora kugurura igice kigira indwi cy'ibyahishuye Yohana, igice kigira cumi, turashobora kugura igice cya cumi na gatatu, icya cumi n'indwi, turashobora gusoma ahantu hose uko dushaka, tukaraba ukuntu Imana yavuze bitaraba ibyari bigiye kuba, ikabivuga bitaraba. Ariko hari umugwi umwe gusa w'abantu bashobora guca bugufi bakumvira Imana, kandi abo nibo Imana yavuganye nabo. Abandi bose bariyumvira kandi bakavuga ibintu biri hanze y'iby'Imana. ntibatahura ikintu na kimwe muri bo ku byo Imana yategekanije. Haravugwa ku bavugishwa n'Imana ngo yamenyekanishije inzira ziwe Mose ayimenyekanisha ibikorwa bihambaye Abisirayeli. Twaravyumvise byo ku mugoroba Imana nta na kimwe ikora itibi akabanga abasavyi bayo ivugisha Mose 3:7 iti nta na kimwe ikora itibi akabanga abasavyi bayo ivugisha. Turi mu gihe gikomeye mu nkuru za kahise kiyisi. Nta na rimwe higeze habaho ivyavugishijwe muri Bibiliya bingana nk'uku, ntigeze habaho urunganwe rurimo ivyavugishijwe byinshi nk'uko bimeze muri kino gihe. Uko biri kose mu vya politike, mu vy'ubutunzi, mu vy'imigenderanire mpuzamakungu, mu vy'Imana, mu vya Bibiliya, byose biri hano mu ijambo ry'Imana. Ese ukuntu twabwirizwa gushimira Imana kubona yaratwuguruye amaso, ikugurura imitima yacu, kubona dushobora kwakira ibyo bintu byose kandi tukabifata nkama. Haranditswe kandi ngo muri Timoteo 2:3 ngo batumvira abavyeyi ntashima abanegura ivy'Imana, 3 badakunda nababo banka kuzura baremenanya batigarura inkazi badakunda ivyiza, 4 abaguranyi ibirandamuke abikakisha bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. Bakundwa, ukuniko abari isi ivugwa muri no misi iherezo, nukunyene ivugwa muri no misi iherezo, ishusho yo kubaha Imana ubaravye inyuma, bagumana ishusho yo kubaha Imana ubaravye inyuma, ibindi byose ibiri inyuma y'iyo shusho yo kubaha Imana ni nk'inzu yasenyaguritse nta na kimwe kirimwo. Baravuga urukundo ariko bakankana, baravuga ngo gushima ariko bakaba ari ntashima muri bo, byose binyuranye n'ukuntu byabwirizwa kuba biri. Ntibyigeze bibaho ibintu bikomeye kuriho ku isi no munsi, ntibyigeze bibaho kuva abantu batangura kubaho, ariko kubw'Imana, kubuntu bw'Imana hariho umugwi muto w'abantu bazocika ibyo bintu byose kugira ngo bazoshobore guhagarara imbere y'intebe y'Imana. Umugwi w'abantu bahengamiye cyangwa bari munsi ya buri jambo ry'Imana, maze bavuga bati mwami mbega yo bari jewe, mbega mwami yo bari jewe, mbega ivyo biraba jewe ga mwami, mbe gushaka kumbwira iki, ubona mpajijiki, mbega nkora iki kugira ngo nshobore kuguhimbara mu buzima bwacu. Kino kibazo cyama kigaruka buri gihe, nimba by'ukuri dukeneye guhagarara imbere y'Imana, ntitugikeneye kwirirwa turacira imanza abandi cyangwa ngo dungo tugenzura abandi, ahubwo icyo tubera ikimazi ni uko twokwira abatwebwe ubwacu turabiye ku muco w'Imana kugira ngo dushobore kumenya nimba dushobora guhagarara imbere yayo uko turi. Mbega byo tumarira iki tuzi ibintu byinshi mu by'Imana nimba tudashobora guhagarara imbere y'Imana. Akenshi twama twasomye ibivugwa kuri Enoki ko yahimbara Imana, ko yahimbara Imana kandi ko bice kuri mwe mu Imana yashoboye kurunga ishingana yuko ahimbara Imana, kandi ko yahavuye azamugwa ntiyabakiboneka ku isi. Birakwiye yuko abagize ishengero mugeni bose bahabwa mwe mu Imana igishinga ntahe yuko bahimbara Imana kandi bakamenya ibyina muri bo yuko bazoba bahari aho umwami Yesu azogarukira. Nacyo gituma Imana yavuganye natwe bamwe bamwe bibaza yuko Imana yavuganye natwe kugira ngo iducire kwiteka. Oya, Imana yavuganye natwe kugira ngo idusohore, idukure mu gucigwa kwiteka, idukure mu bidashobora guhagarara imbere y'Imana, kugira ngo ishobore kudushira munsi y'umugisha w'Imana. Abantu bose Imana, abantu b'Imana bose barahezagiwe. Turashobora gusoma kubijanye na Aburahamu, Isaka na Yakobo, kandi muzobona vuba yuko ukuntu Imana yahezagiye abari bari munsi y'ijambo ryavugishijwe. Hano turabwirwa ibijyanye na Aburahamu mu itanguriro igice 12 umurongo wa mbere, ngo Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka. Umurongo wa gatatu, abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo ku isi izoherwa umugisha. Rino jambo turaribona gushika n'uno munsi. Abahezagiye Aburahamu bose n'uruvyaro rwiwe nabo barahezagiwe. Ababagwanije nabo barahanwe, kandi barahanwe nabi. Hari ijambo ridasanzwe rivuga kuri Isaka, Imana yaramuhezagiye cyane, kumure yarashinze intahe. Igishinga nta kiye womenga ni ugushitswa kw'ivyavugishijwe cyangwa womenga ni isezerano. Itanguriro 26 umurongo wa 12. Itanguriro 26 umurongo wa 12. Maze Isaka abiba muri ico gihugu muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ivyo yabivye ingero ijana. Uhoraho amuha umugisha kuko Uhoraho yamuhezagiye. Bakundwa, Isaka yari umwana w'isezerano. Imana ntiyamuhezagiye inshuro 60 cyangwa 60 ahubwo yamuhezagiye inshuro ijana. Imana yamuhaye inshuro ijana ivyo yari afise, bigwije n'inshuro ijana. Aho niho tubona umugisha ugaragara w'Imana. Murazi uko yagiye kwiriba ry'Imana nzima. Akenshi hari ibintu mu vyanditswe bitege abantu dutegerezwa gufata nkama, tukabiraba tukabifata nkama. Turashobora gusoma kubijanye na Aburahamu nkuko dushobora gusoma kubijanye na Zakariya, kubijanye na cya kimazi yabwirizwa gutanga kimazi cyo koswa. Murashobora kubisoma mu itanguriro 22. Ariko reka nsome kino gice nyine, ariko mpere ku murongo wa 13. Itanguriro 22 umurongo wa 13. Maze Aburahamu yunamuye amaso areraguza, inyuma yiwe ahabona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka cy'inzitane. Aburahamu aragenda afata ino ntama ayitanga ku ikimazi cyo koswa mu gishingo cy'umwana wiwe. Muri Bibiliya mwereta Frank akoresha ku murongo wa 14 ho handitswe ngo Aburahamu yitaho hantu ngo Uhoraho arabona. Nico gituma na bugingo n'ubu bavuga ngo ku musozi aho Uhoraho abonerwa, atari aho Uhoraho abonerwa gusa, ahubwo ni aho abantu b'Imana baboneye Uhoraho. Uhoraho arabona hose, ariko abantu ntibamubona kandi hose abantu ntibamye bamubona, nubwo abona hose, ariko hariho ahantu aho Uhoraho yabona kandi abantu bagashobora kumubona. Namwe bakundwa, iki ni kintu cyangombwa cyane atari kumenya gusa yuko uhoraho abona ariko kandi nukumenya ko mumubona ko mumwumva kwivyiwe mubibona mushora kuvyibonera dushaka kurondera maze tubone aho hantu tuhabone mu izina ry'Uhoraho atari gusa aho abona aho abantu aho abona ariko atari hajya gusa bavuga ivyiwe ariko aho abantu bashobora kumwumva aho abantu bashobora kumva amajambo yiwe atamadida na tabindi bintu bivanze atagutahura nabi kugiyemo aho abantu bashobora kwizera akigaragaza aha ashobora kwishura nkuko yishuye Aburahamu Imana yarishuye urya muntu yarafite isezerano yarishuye urya muntu yizeye kandi yarishuye urya muntu yashoboye gukora nkuko ibintu byavuga natwe turizera bakundwa yuko dufite isezerano ry'Imana kandi ko Uhoraho atitaho kuraba gusa ahubwo turashobora no kumubona turashobora kumwibonera mu buzima bwacu igihe yazuka avuye mu bapfuye yaciye afata inzira ija Emmaus hanyuma ayishobora kuvugana n'abigishwa biwe amaso yabo ntiyashoboye kumubona ariko yari kumwe nabo igihe atangura kuvuga imitima yabo yacitangura kugurugumba ntinakwemeza uno munsi n'Imana ivuga n'Imana ihezagira n'Imana yihishura n'Imana dushobora kandi turashobora kuyiziga turashobora kuyitega bakundwa nimunkundire ndabivuge uyu munsi mu gihe cyose tuzokorana dufize icyumviro kimwe cyo kumva ijambo ry'Imana emwe tuzumva ijambo ry'Imana ryonyine twakoranye dushaka kumva ijambo ry'Imana ariko tubwirizwa gukorana dushaka kwibonera Imana umwe wese mu buzima bwiwe dushobore kwihurira n'Imana muri icyo gihe tuzoshobora kwihurira n'Imana by'ukuri muri icyo gihe tuzaguhura nayo muri icyo gihe tuzokwakira ibiri mu mitima yacu ivyo twizera tuzoshobora kubyakira mu mitima yacu nitwapfa kumva gusa icya kabiri ntikizoshobora kuza ariko nitwumva ijambo maze ijambo ligatuma muri twebwe tugira ukwizera tukagira n'icyifuzo cyo gushobora kwibonera Imana tumaze guhabwa isezerano ryo livuye mu ijambo ryayo mu mitima yacu muri icyo gihe rero tuzoshobora kwibonera Imana mu buzima bwacu aho tuzoba turiko turumvira ijambo ryayo byagenze gute kuri Zakariya yaraje mu gikorane nkuko bisanzwe mu rusengero rw'Uhoraho ariko Imana yakikora ikintu cy'indengakamere kidasanzwe yarumvise isezerano kandi yaragibone n'amaso yiwe iyo Imana ihaye ijambo ry'isezerano abantu nukugira ngo bashobore kwakira ivyo bintu kandi bazoshobore kubona iryo sezerano rishitse Imana ntizana gusa inzara iranatanga n'ivyo guheza iyo nzara Imana ntizana gusa inyota nitanga gusa inyota gusa cyangwa icyifuzo ahubwo iraza n'ibikwiye kugira ngo iyo nyota ishobore guhera ku bw'ubuntu nimba dukoraniye hamwe hano uno munsi mu izina ry'Uhoraho niba dushobora kumenya ko Imana yavuganye natwe by'ukuri muri kino gihe cy'ibyavugishijwe biciye mu guhishurwa kuvuye ku Mana muri icyo gihe rero turafise ubushizi bw'amanga nicyo tuma twinjira mu nyonga zayo maze dushobore kurindira uguhishurwa kwayo kandi dushobore kukwibonera gushyitse aho umuntu ahere w'isezerano ntiyaca hava ngo acepfa kuhava gusa aronse isezerano ko aronse isezerano ngo aca hava oya ngo kuko aronse isezerano ngo aca hava oya umugisha w'Imana n'ugushitswa kwisezerano ibyo bintu byose bifatanye n'iryo sezerano birafatanye ugushitswa kwisezerano n'umugisha uva ku Mana birafatanye n'isezerano ese cyo mabino bikorane bikaba mwene vya bikorane ku buryo Imana ishobora kudukangura kandi zane icifuzo gikomeye muri umwe wese muri twebwe civyo abwirizwa kuronka bivuye ku Mana muri kino gihe bivuye mu majambo y'Imana buri gihe dukoranye uko ibituba baje byo bimeze uko biri kose umwami we ntahinduka Bekani kwa wetu mgirizwa kumubwira uno munsi ukuntu abwirizwa gukiza abantu ukuntu abwirizwa gukiza ingwara z'abantu cyangwa imitima y'abantu ukuntu abwirizwa kubohora cyangwa ukuntu abwirizwa guhezagira abantu aramaze kubikora inshuro nyinshi akeneye kubikora ku bwacu akeneye kubidukora akeneye kubikora uno munsi arakeneye kubikora muri kino gikorane ntidushobora kwama dutaha iwacu atana kimwe twiboneye umwese mu buzima bwiwe ahamba ngo tuvuga ngo bwari ubutumwa buryoshye ngo bumeze neza ngo bwari ubutumwa bwiza uno munsi Imana ibyo ntibihimbara irunga ijambo ryayo kandi keneye uko tugizera kandi turyizeye ibikeneye gushitsa iryo jambo ryayo mu buzima bwawe n'ubuzima bwanje maze ishobore kubigira ukuri bishobore gucika ibintu by'ukuri imbere yayo nidufise amahigwe yo kuza gusa mu nyonga zayo kugira ngo twumve ijambo ryayo ariko kandi turafise n'uburenganzira bwo kwitega ugushitswa kw'ijambo ryayo turafise ubwo burenganzira atari mu kutizera nkaho umenga Imana bwiza kugira ikindi kintu ikoze ariko tubwirizwa kubikora mu kwizera tukamenya ko yamaze kubishitsa uko niko kwizera Imana ikeneye kuduha n'ukwizera igikorwa cyakoretse gishitse cyakoretse ku musaraba igorogota ukwizera niyo ntsinzi yacu niko kwanesheje isi kandi ni kuva kuvyo we ukora canke kuvyo jewe nkora iyo ntsinzi ntiva kuvyo we ucamo n'ivyo jewe ncamo oya turizera yuko Imana yaduhaye intsinzi ishitse muri Kristo ku musaraba igorogota si wewe canke jewe si twebwe tuzonesha Yesu Kristo yaranesheje igetsemane icuya ciwe cagwa hasi mu gutonyanga kw'amaraso yaranesheje yararishe ikiguzi igolgota cagihudu cari mu rusengero caratabutse amaraso ari ku ntebe y'ubuntu ubu inzira n'umuharuro igana mu nyonga z'Imana ubu turashobora kwibonera Imana mu buzima bwacu no munsi umwe wese kurande gwiwe uno munsi muri kano kanya turashobora kwibonera ivyabereye igolgota kandi tugatahana navyo muhira nk'ukuri kw'Imana mbega ivyo muravyizera uko niko ubutumwa tuvuga buvuye mu ijambo ry'Imana nuko bumeze si ikintu twasezeraniwe kizoba hirya y'ejo cyangwa kizoba mu bihe bya kera bizoza uno munsi twavyumvise mu ijambo ry'intangamarara ngo nimwumva ijwi ryiwe uno munsi nimwumva ijwi ryiwe ntimukomantaze imitima yanyu niba Imana yaravuganye natwe mu buryo bw'ivyavugishijwe muri kino gihe cy'ivyavugishijwe turashobora kuvuga ivyo Petero yavuga nawe kera Petero yaravuga ati ariko turafite ijambo ryavugishijwe ryarakomeje kurushiriza mugira neza ko murishira ku mutima ni nk'itara ryakira hacuze umwiza. Petero akabiga igice cya mbere murongo 19, nimba dushobora kubona ibyavugishijwe duciye mu ijambo ryavugishijwe, tuzobona ibiri ko biraba muri kino gihe, tuzobona ko nabyo ari bigize ibyavugishijwe muri Bibiliya, kandi ntituzoraba ku biri ko biratuba ko, ariko tuzohanga amaso intumbero yacu ijanye n'iby'Imana yategekanira igishengero. Nitwagenewe guhagarara ku bindi bindi ngo tubitebe ko, ahubwo gusa turabiraba tukamenya yuko byose biri ko birashika muri kino gihe cyacu, gushikaho bazovugira ku iherezo ngo ubu hari amahoro nta nkomanzi. Abiteze ntabwo bambere igice cya gatanu murongo wa gatatu, kandi mbega ntitubona ibyo byose, nitwe turabibona ibiganiro mu banyepolitike bicaye ku meza bari kumwe, ntitubona ibyo biganiro byose, mbega heza imyaka ingana gute bagiranira ibiganiro byo kugira ngo bagarukane amahoro ubu muri kino gihe? Ngo muri kino gihe ngo harageze ko bafata ibintu nk'amango, harageze yuko ngo bihereze amabarabara, ibihe biyo kubirihuta, igihe cyageze abanyepolitiki icyo bakora gusa no kwivugira amajambo, bahejeje kuvuga amajambo gacha bigira. Ubu rero ibyabo bigezweho, byabo byagaragaye, kandi byose bimeze nk'aho umengo bagira bavuge bati ngo rero ngo hari amahoro nta nkomanzi. Muri icyo gihe rero uguhona kuzoca kubazaho giturumbuka nk'uko imibabaro iza ku mugore akuriwe, kandi ntibazoshobora kwikiza. Haba n'intete ntibazoshobora kwikiza. Murazi yuko umwaka uza bawise ngo uzaba ari umwaka mweranda. Ni ukubera ko isi yose iri mu bwoba, abantu baratinyana, ariko jewe ntibingora kwemera yuko tuzoshikira vuba amasezerano y'amahoro, kandi ko bizogenda neza nk'uko abantu babishaka uyu munsi, kuko igihe kirashitse kugira ibyo bishike, nta n'umwe gikeneye gupfa vuba. Ariko yamara bose bazopfa inyuma y'izamuga, abantu bose bazopfa, naho bavuga yuko bashaka gutora inyishu cyangwa ibindi ibyo aribyo byose, sinzi bakundwa, ibyo nabyo biri mu bigize ijambo ry'Imana. Aha si bya politiki, ariko biri mu bigize ijambo ry'Imana. Kandi igihe numva yuko wa mwansi w'ubutumwa bwiza ko ngo azovuga ibya Luteri mu mashengero y'abariteriano mu mwaka uza, emwe naciye ntahura ikiri inyuma y'ibyo bintu, kandi ntimuze mutangare nimwabona inyuma y'izo nama zose bashaka gukora, mugiye mwumva bamushize mu mugwi w'aberanda kugira ngo cya gikomere cyose gishobore gukira burundu. Ntimutangare mwumvise Luteri, bamufashe bavuge ngo Luteri bamugize umweranda kugira ngo cya gikomere cyose gishobore gukira burundu. Ntitugenda turi impumi ngaha ku isi, turabona ibiriko biraba imbere y'amaso yacu, kandi wa muntu ahambaye kurusha abandi abita abakristo bari kubaramurondera mu isi yose, uretse ko batamuronderera aho yicaye by'ukuri. Baraza bagasoma impeta yiwe kuva kera, bakamupfukamira, bakamusenga, hanyuma bagaca bavuga ngo umunsi umwe ngo azoseruka. Yamara yaramaze gushika, abantu nibabibona yaramaze kuza, bagwa mu mutego. Kandi muzobona yuko abo bose batizeye ukuri kwahishuwe kw'ijambo ry'Imana muri kino gihe, bose bazonywa kuri vino y'ubusambanyi, bwiwe. Kandi nk'uko wavugishwa n'Imana Yeremiya yabivuze, amahanga yose yarataye ubwenge, nta bwenge agifise. Byagenze gute? Ntibakizi ibyo bakora, ariko byose biri mu mugambi w'Imana, ibyo byose biri mu bigize ibyavugishijwe muri Bibiliya. rero iyo tubonye ibintu nkuko turiko turabibona cyatuvuga tuti mwami nukomeze igikorwa cyawe muri ino myaka kandi ushitse ivyo watekanije kuzokora ariko ureke abantu bawe bo basohoke kandi imana izokwitwara kugira ngo ubugingo nyakuri bw'umugeni bushobore gusohoka imbere yuko urugi rwugagwa burundu bakundwa ntitukiri mu gihe cy'isobanuro z'abana b'abantu ntitukiri mu gihe cyo gusorongora amajambo ariko turi mu gihe ijambo gera kandi ryavugishwe ry'Imana ririko riraka ahacuze umwiza nk'umuco utamanzuye kandi turabona yuko ivyo bintu byose turabibona ku muco w'ijambo ry'Imana kandi iyo havuzwe yuko uno munsi hano hantu yuko hakavugwa yuko ata muntu n'umwe mu banyepolitike bari ku isi azi ibintu biriko biraba nk'uko abantu b'Imana babizi kandi ivyo n'ukuri jana kwijana nta munyepolitike n'umwabizi ibyo n'ukuri ijana kwijana ishengero ry'Imana nibo bantu bazi ibintu biri kubera bakwisi kurusha abandi bantu bose kwisi sabanye politike barafise imigwi y'abahanuzi babo kandi ico bazi gusa nivyo baba bahanuye gusa ivyo abantu bavuze nivyo bazi gusa ariko abantu b'Imana barazi neza cyane ibintu bikorera muri kino gihe kandi ivyo vyabwirizwa kutwuzuza umunezero n'amashimwe twabwirizwa guhesha icyubahiro Imana bivuye mu mitima yacu uno munsi tukamushimira kubona twebwe abantu batabereye abantu batari bafite vyizigiro abantu batari bafite agaciro abantu batari bagenewe ibintu nk'ivyo kuko kubona Imana yaraduhamagaye kubona Imana yavuganye natwe kubona Imana yaradu ijambo ryawe twararishuriwe namwe mu yera no kubona dushobora muri kino gihe kirimwo amadidane menshi kubona dushobora kubona tuca muri ino si dufituri ibintu byose tubibona biri mu muco gushikaho tuzobonera ibyo twizeye ndibaza yuko twabwirizwa gushimira Imana nkuko Maria yabikoze kiriya gihe nkuko Zakariya yabikoze nkuko Simeone yabikoze nkuko Ana yabikoze mu masengesho yabo ntibavuga ngo mwami ndagushimiye kuko uno munsi hasa neza kandi kubona uno munsi dufite amagara meza Maria yaruguru yakanwa kiyo maze aravuga ngo ubugingo bwanje butazira umwami Imana ngumutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje Zakariya yakoze iki amajambo y'uvugishwa amajambo y'Imana niyo yasohotse ava mu minwa yiwe bakundwa turi abantu b'Imana kandi turi munsi ijambo ryavugishijwe ku bwa kino gihe kandi Imana yaraturungikiye umuco iraduha no gutahura ku bw'ubuntu kandi natwebwe twabwirizwa kuyishimira bivuye ibyina mu mitima yacu mu izina rya Yesu amen. Oh nutwinjize mu rusengero rwawe nkuko washoboye kwinjiza Simeyoni nana atari kugira ngo dushobore kuraba gusa ibintu nk'uko tumenyereye cyane nk'uko ibyagezwe bivuga abo dushobore kumurikwa namwe muwawe tubone ivyo wakoze ndagushimiye kubw'ivyo kandi ndahimbaza izina ryawe mwami mwisi yose turabona ijambo ryavugishijwe riko rirashika kandi turiko turinjira mu gihe aho ijambo ririko rirashika biciye mu ishengero ryawe niwakira amashimwe yacu turakubaha kandi turaguhimbaza izina ryawe ryera nirishimwe haleluya amen.